Yaga. Amazima kumure bakunzi, umutima gutera tutu tutu. Nine yo mwishiki wanje Debura, Debura kunda bangamba. Amazima kumure ba Debura, umutima gutera tutu tutu. Ogwo ruhanga kati mwoburyo, bokore ko muteci yo muti. Ogwo kabire no kimanya debi, umutima guyo kuka kwefunza. Ninye ndangumena pointimenti, kurebe yo every moment. Kanu manyani we my favorite, pario na na you are royalty. Nina mwanu hambire, echo kwenye choni kwe, koma na zivi wele. Angulele kwe chakwe chochoze. Nina yomishichi wanje, Debura, Debura kunda vangamba. Amazima kumure bakunzi, umutima gutera tutu tutu. Nina yomishichi wanje, Debura, Debura kunda vangamba. Amazima kumure ba Debura, umutima gutera tutu tutu. Ogo mana na kwashita ishanka hati, azaka shanga ni mugamba. Orushoru mwinire Debura, umutima guriyo ni bumbamba. Naba kwine ni kurache mpura kurunji kakuma mate gomurara. Uganda ya baby face, American height, weza debi kachaturi. Ayo mwini ndwala nintamanya changa nyatara kebu kumayembe. Your baby face, American high, with a baby can chat today. You wish you wanted, Debura kunda bangamba. Amazima kumure bakunzi, umutima gutera tutu tutu. You wish you wanted, Debura, Debura kunda bangamba. Amazima kumure ba Debura, umutima gutera tutu tutu.
So funny, every gamble be trees, every shuba be trees, even now she shaved you with it. Are you a devil? I know, are you a man now? Now would I never? Are you a catch boy? Are you a man now? Devil, I know.
Eh, you know, Miss Chiwanje, Debura, Debura Kunda, Amazima.